Imumva ni radio ijwi rya Amerika. Kujya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nchuti mwese muduteza amatwi. Kuri uno munsi wa gatanu itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2018 Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka kuri miko. Ndabahaye ikaze mu biganiro byacu.
Walichoma nini nyumba yangu na vitu yangu yote na baki ya kunyumba. Alesi tunakimbia na tulikimbia tu hivi.
Uyo ni umwe mu mpunzi z'Abanyekongo zibandanya guhungira mu gihugu cy'u Buganda zihunga ingwano ibandanya kuba mu karere ka Ituri. Avuga ko imbere yo guhunga inzu yiwe yaturiwe. Iyo nkuru hamwe niyerekeye ikigo gihererekanya amafaranga gikoresheje amakarita bita Mastercard mu Rwanda, hamwe niyerekeye ikibazo cy'amazi mu karere k'ibiyaga binini. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere turabashikiriza kandi n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Rekariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Oriane. Ishiramwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko rizobandanya rifata mu mugongo igihugu cya Liberia, na cyane cyane mu bijyanye no gusubiza hamwe abanyagihugu. Inyuma y'itariki ya 30 ku kwezi kwa gatatu aho ikiringo cyaryo muri icyo gihugu kizoba kirangiye. Ibyo byatangajwe ejo ku munsi wa kane i Monrovia n'icegera cy'umunyamabanga mukuru wa ONU Amina Mohamed. Uwo mufasoni Mohamed yakiriwe na perezida wa Liberia George Weah ejo ku wa kane, mu gihe hasigaye indwi imwe gusa ngo ONU irangize imirimo yayo muri icyo gihugu kiri mu bikenye cyane mu karere ka Afurika y'Uburengero. Inteko za ONU zagiye muri Liberia mu kwezi kwa cumi umwaka wa 2023, inyuma yaho hadukiye intambara yabonse rimwe yaheze ihitanye abantu bashika 250,000. Mushingwamanza yari arongoye umurwi wahanura perezida Donald Trump wa Leta Zumwe za Amerika, ariko mu matohoza ariko arakorwa n'umushingwamanza dasanzwe Robert Mueller ku kwivanga ku Burusiya mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2016. Ejo kuwa kane yaratanze imihoho mu mabanga yiwe. John Dowd mu itangazo yashikirije yavuze ko igitumye atanga imihoho ari uko atashimishijwe n'uko impanuro baha perezida Donald Trump atazubahirije. Kuva mu kiri heze niho John Dowd yatangura kurongora umurwi w'abashingwamanza bahanura perezida Donald Trump kuri dosiye y'Uburusiya. Ku kibazo nk'icyo nyine, perezida Donald Trump wa Leta Zunze z'Amerika yaratangaje kuwa kane ko azosubiriza Lieutenant General H.R. McMaster n'umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu hagati muri White House. Mu nyuma gato y'iryo tangazo, General McMaster nawe yaciye ashikiriza ko agiye gukukuruka mu gisirikare cya Leta Zunze z'Amerika kuva muri rici ryimirije no guhagarika imirimo yose ya Leta. Amakuru ava mu bimenshi makuru aha muri Amerika avuga ko mu bikorwa vyiwe mu biro by'umukuru w'igihugu yamye adahuza na perezida Trump ku bibazo bimwe bimwe, kandi ko byashika ntiyumvikane n'abandi bategetsi bakomeye muri White House harimo na John Kelly umunyamabanga mukuru mu biro kwa perezida, hamwe na Jim Mattis umushikiranganji wo kwivuna abansi. John Bolton yahoze ari ambasaderi wa Amerika muri ONU niwe agiye kuzoca amusubirira. Ishyirahamwe mpuzamakungu Amnesty International gishinze guharanira agateka ka zina muntu ku munsi wa kane ryaragirije ibihugu byo mu burengero bw'isi birimwo Leta Zunze za Amerika n'Ubwongereza kuba biha ibirwanisho Arabia Saudite n'ibihugu bifatakanije kuba barakoze ivyaha byo mu ntambara mu gihugu cya Yemen mu kiringo cyabawe imyaka itatu iyo ntambara imaze. Umuyobozi wa Amnesty ajejwe ubushakashatsi mu karere ka Barabu Lin Maluf avuga ko hari ibimenyetso byerekana ko ibirwanisho bifise ibiciro agaciro gaharurwa ku mamiliyaridi y'amadolari bibandanya birindwa ikigirwa Arabia Saudite byakoreshwe byakoreye amarorerwa abasivile mu gihugu cha Yemen. Aministri yemeza kandi ko mu matohoza yakoze impande zose zifise uruhara muri iyo ntambara zahunyanze amategeko mpuzamakungu kuva mu kwezi kwa gatatu mwaka w'2015 abantu bashika 10,000 barishwe hanyuma barenga 53,000 barakomereka muri iyo ntambara muri ico gihugu cha Yemen. Abarwanyi barenga 15,000 barwanya leta ya Siriya n'imiryango yabo bariko barava mu mihaniri mu buseruko bwa Guta mu gihe igisirikare cha leta ya Siriya cegereje gufata umurwa mukuru wose. Abarongoye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Siriya bavuga ko bizeye kuko guhunga kuzomara imisi itari mike kandi bazova no mu bice bibiri yo mu buseruko bwa Guta biri mu minwe y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ayo masezerano yo kuva mu gisagara yumvikanywe ko n'Uburusiya leta ya Siriya hamwe n'abayirwanya arimo no guhanahana abanyororo bagizwe imbohe ku mpande zose. Abasirikare ba Siriya bafatanije na Siriya nyene nibo batanguje ibitero by'indege byatumye basubira kwigarurira ubuseruko bwa Guta mu kwezi guheze. Iyo mirwano imaze guhitana abantu barenga 5,500 isiga abasivile batashoboye cyangwa batashatse guhunga mu bukene burenze urugero.
Urakoze Louise ku makuru udushikirije. Naho n'umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere mu Rwanda, ikigo gihererekanya amafaranga gikoresheje amakarita ya Mastercard cyatanguje umugambi mu gihugu cy'u Rwanda. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi aradushira ku mayange.
Uyu mushinga watangiye mu Rwanda utanyanya kayabo ka miliyoni 100 z'amadolari ya Amerika. Aya mafaranga azafasha urubyiruko rw'abanyarwanda babuze imirimo ariko bafite imishinga ikoze neza. Iki kigo cya Mastercard kiteguye guhanga imirimo itari munsi y'150,000 mu myaka 12 iri imbere. Usibye guhanga imirimo, iki kigo kinateguye gufasha uburezi bw'u Rwanda mu gikorwa cyo kwigisha abarimu bagaha amasomo abanyeshuri azabafasha kurangiza bahita bajya ku isoko ry'umurimo. Uyu ni Dr. Eugene Mutimura, Ministre w'uburezi mu Rwanda.
Iyo rero ubonye umufatanyabikorwa nka Mastercard Foundation ashora miliyoni 100 mu myaka 5 mu gihugu na amafaranga menshi cyane yuko ibikorwa bifite target n'ibyo bashaka kugeraho bifatika, harimo guhanga imirimo ku rubyiruko cyane cyane abana b'abakobwa mu cyiciro cya tourism na hospitality management. Ibyo twabonye yuko ari byo bifasha cyane umuvuduko w'iterambere mu gihugu cyacu, ariko ntabwo wabigeraho gusa udashyizemo investment cyangwa udashyizemo ibikorwa nyirizina. Cya kabiri nuko barafatanya na leta, kandi leta ni kimwe mu byo yahisemo kugira ngo be umuvuduko w'iterambere. Icya gatatu cyo navuga nuko Mastercard Foundation nibwo bwa mbere ishyize ibiro byayo hanze ya Canada.
Ku ikubitiro uyu mushinga uzibanda ku rubyiruko ari narwo rukunze kugaragaza ibibazo bituruka ku kubura akazi. Urubyiruko rwaganiriye n'Ijwi rya Amerika ruvuga ko rumaze imyaka rurangije kaminuza ariko bakaba barabuze icyo bakora.
Ntabwo kubona akazi byoroshye, turahangayitse cyane. Bigeze nk'ahantu harimo bashaka abakozi bangaja nibwo ubibona, haba hari abantu benshi cyane, ndetse hari igihe uhagera ukumva ubadekuraje, ukumva nta nubwo watanga, ugasanga barashaka nk'abantu babiri maze kuza nk'abantu barenga 80. Tubwa guhanga imirimo mu by'ukuri buri muntu aba afite umushinga yakora, ariko kugira ngo abone icyo yatangiza igishoro ntabwo biba byoroshye.
So nagerageje no kwiga ibintu by'imyuga, gerageza kubabonerekana yuko nakwikorera, ajyo ntabwo byanshobokeye kubera kusanga imisoro n'ibucuruza nk'ibintu yenda bifite agaciro k'ibihumbi nka 300. Ugasanga bashatse gusoresa kimwe n'umuntu ufite ibicuruzwa bifite agaciro nka miliyoni eshanu nagerageje no kwikorabira.
Uyu mushinga mugari watangirijwe mu Rwanda ufite intego yo gufasha urubyiruko rwa Afurika guhanga imirimo igera kuri miliyoni 30 mu gihe cy'imyaka itanu. Ikigo cya Mastercard kivuga ko Afurika ari umugabane ukura cyane kandi ugizwe ahanini n'abakiri bato. Iyi ikaba impamvu yatumye berekeza muri Afurika. Mu Rwanda niwe Mastercard yatangirije uyu mushinga bwa mbere yo kuwugeza mu bindi bihugu bya Afurika. Urubyiruko rwo mu Rwanda rwamenye iby'uyu mushinga mbere rurizera ko ruzungukira kuri uyu mushinga.
Ikibazo cya mbere gihari kandi twese tuzi nuko nta kazi gahari. Uburyo bworoshye rero ni ukwishakira umurimo. Icyo dusaba rero urubyiruko ari nacyo twebwe ababashije kugira ikintu dutangira turi kuvuga uyu munsi, nuko ugira igitekerezo ukanakibwira abandi. Nibwo buryo twakoresheje kandi ntikizari nabwo leta idufasha kugira ngo dukomerezeho tubwire n'abandi. Ibitekerezo birahari ni byinshi. Dore umufatanyabikorwa abaje rimwe na rimwe njyewe nabonye mentorship, nabonye coaching biciye muri project za Mastercard. Nta nubwo Mastercard ubwayo bundi yazaga kuri tere, ariko noneho yaje kuri tere uyu mwaka. Imyaka 10 ishize yarakoraga ariko itaza kuri tere icisha mu zindi organizations ziri mu gihugu. Ubu noneho yaje mu gihugu ubwayo irahibereye, bivuze ngo twizeye ahubwo ko bigiye kuzamuka kurusha ibyo twebwe twabashije kugera.
Ikigo cya Mastercard cyiyemeje kubaka ishuri ry'icyitegererezo muri buri karere k'igihugu. Iryo shuri rizajya ritanga ubumenyi bukenewe n'abatanga umurimo. Mastercard ivuga ko igiye gufasha urubyiruko cyane cyane rw'igitsina gore, bibanda cyane ku nzego z'ubukerarugendo n'urw'amahoteli. Mastercard ifite icyicaro muri Canada. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuje mu Buganda, aho impunzi z'abanyekongo zibandanya guhungira ku bwinshi muri icyo gihugu. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana arabidushikiriza.
Amazi y'ikiyaga Albert ni meza ndetse ateye ababengeza, ariko ashobora no guteza akaga. Umuryango w'abibumbye uvuga ko impunzi nyinshi z'abanyekongo zapfuye zigerageza kwambuka iki kiyaga bakoresheje ubwato bujegajega. Kwambukiranya iki kiyaga berekeza Uganda ni urugendo rw'amasaha atanu. Buri munsi haracyaza abandi benshi bahunga imvururu ziri kubera mu ntara ya Ituri. Tam Daniel Rogers uhagarariye HCR ahitwa Sebaguru muri Uganda, wize impunzi zakirirwa, aragira ati bamwe muri bo ndetse bazana n'amatungo nk'ihene, inkoko n'inka. Ubwato bumwe bwaruhamye bwarimo inka 27. Izo nka zose zarapfuye, ariko turokora ubuzima bw'abantu. Impunzi nyinshi Ijwi rya Amerika yabonye zari zifite ibikoresho bike. Abenshi baracyashakisha abana n'ababo bakunda baburanye. Uwitwa Dunia Sikwetu Sorongoni amaze ukwezi ataracirigera umugore we.
Wakati walikuja usiku wakavamia wakauwa vijana.
Avuga ko igihe baterwaga hari nijoro kandi ko yishwe urubyiruko rwinshi. Nari mu gipangu numva abantu benshi bataka. Nsohotse kureba nasanze abaturanyi banjye bose bicishije imipanga, nahise ncika. Kuri site ya Sebagoro, abakorera bushake basaba impunzi zikiyashika kujya ku murongo zikurira imodoka. Hari umuvundo, baravuga ko bananiwe cyane. Imvururu hagati yabo mu bwoko bw'abahema n'abalendu zimaze imyaka myinshi. Abarokotse bavuga ko batakinaburirwa iyo bagiye guterwa bitandukanye no mu myaka yashize, kandi ubu n'abagore ntibabareka. Chantal Lava aragira ati
walichoma nini nyumba yangu na vitu yangu yote nabakia ku nyumba.
Batwitse inzu yanjye n'ibirimo byose. Twahunze nta kintu na kimwe dufite. N'iyi myenda nambaye nayihawe n'umugiraneza ngeze ku mupaka. Yahunganye n'abana be babiri. Ababyeyi be n'abandi bavandimwe bose barishwe. Hagati muri uku kwezi kwa gatatu, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ryatangaje ko impunzi 400,000 zahungiye muri Uganda ziturutse muri Ituri. Abarimo guhunga ubu barajyanwa ahitwa Cyangwari, baracyaza bahunga imvururu. Uwitwa Kayiwa Ce waravuga ati numvise kuri radio abalendo bavuga ko turi abavandimwe, ariko kubera iki baje bakatwiraramo n'imihoro, imyambi, amacumu n'amashoka? Kuki ntacyo abasirikare babikoraho? Kuki? Birantangaza rwose. Niba ari politiki ntabyo tuzi. Ikagoma bakirirwaga hamaze kuzura. Abayobozi ba Cyangwari baratinya ko ashobora kwaduka icyorezo cya kolera. Mu kwezi kwa kabiri, impunzi zisaga 600 zafashwe n'iki cyorezo, 26 bahita bapfa. Umuryango mpuzamahanga utabara imbabare kuri ahuje ishami rya Uganda urakangurira impunzi gukaraba intoki neza mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo. Kuva mu 2016, Uganda yakiriye impunzi zisaga miliyoni ziturutse muri Sudani y'Epfo. Ubuyobozi bwa Uganda buzi neza ko bukeneye imfashanyo yihutirwa kugira ngo babashe kwita ku mpunzi nyinshi zikisukiranya ziva muri Congo.
Arakoze mugenzi wacu Claude kuri iyo nkuru. Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabonante
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika. Tuve mu Buganda tuje mu Burundi mu gihe ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatatu aho harejo hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe amazi. Uyo munsi washitse imitumba imwe imwe yo muri komine Mugwi mu ntara ya Cibitoki ifise ingorane nyinshi zijanye no kwiteza imbere kubwo ubukene bw'amazi buharangwa. Mu ntwaro bavuga ko ubwo bukene buva hanini kwigwirirana ry'abantu mu gihe n'amazi ubwayo atera kena mu masoko. Inkuru ya mugenzi wacu Diane Ndonse.
Umutumba wa Masha numwe mu mitumba ya komine Mugwi ufise ubukene bw'amazi. Abanyagihugu baho bavuga ko kugira bashikira amazi meza bafata urugendo rw'amasaha 3. Kukaba nkako abajeje intwaro kuri uwo mutumba bavuga ko ufise ibombo rimwe rya rusengo. Amakuru tubandanya dukura mu bajeje intwaro nuko uharugwa ko abantu bagera hafi 27,000. Ivyo biruko mugiye muri rusangi umutumba umwe wategerezwa kuba ufise n'imiburiburi za rusengo 8. Urongoye igisata kijejwe kubungabunga inyubakwa z'amazi muri komine Mugwi niyo nkuru Jésus Marie asigura ko ubwo bukene bw'amazi buva kwigabanuka ryayo mu masoko maze bikunyugwa n'igwirirana ry'abayakoresha.
Uyo mutumba urabangamiwe n'ikibazo cy'amazi kandi n'umutumba uriko abenegihugu batari bake. Ingorane rero zihari nuko kuyo mutumba nta masoko y'amazi ahari ku buryo twobubakira za rusengo. Ayo masoko rero ntayahari. Hanyuma mu myaka iheze amazi y'amabomba yarashikayo igisagara cy'Imugwi kitaraguka. Hariyo n'ishuri rya primaire bita Ecofomasha amazi yarahashika. Ariko gushika no musi yagisagara cimugwi cagukiye ntibikunda kamazi ashikayo kandi niyo twayakura mu masoko amazi yaragabanutse cyane ku rugero rutari ruto yarakamye.
Ubwo bukene bw'amazi bufise ingaruka nyinshi ku banyagihugu bo kuri uyu mutumba wa Masha. Hamwe ni kubijyanye n'amagara meza aho bavuga ko bataronka yo boga ku mibiri kukaba nkako benshi bambaye impuzu zitameshe cyane cyane abariko baregereza izabukuru hamwe n'abana bakiri bato. Eka no ku mibiri yabo iri ku buhoma. Uyu mutama atubwira ko ninda ziraye mu mpuzu bambara.
Inda rero nizo tugwaye no rero bwa mbere kukubera ubukene bw'amazi. Urabona ni nk'aka gafurani karamaze hafi kwezi katameswa hejuru yo kubura amazi.
Hambavu y'izinda hari n'utundi dukoko dutera amavunja tw'imbaragasa tubajya kubera isuku rike. Uyu mukenyezi atubwira uko bimugora kuronka amazi atekesha n'ayakoresha isuku.
Turafise imbaragasa kubera ubukene bw'amazi. Urabona nk'ibi bihuzu nambaye ntibimeshe. Urabona ngiye kutuvoma, urabona ko nshaje ndatuzanye ngira sinda natwiyoga ncangira nti nzodukoresha ejo ndabikwa imizi yo biriyongera.
Komine Mugwi isanzwe yimbuka ibitoke byinshi izo bwa mbere mu makomine atandarizwamo inzoga ziva mu bitoke. Ariko kubwo ubukene bw'amazi umukuru w'umutumba wa Masha ntibandetse Onesfor avuga ko abarimyi b'ibitoke bahagaritse kubiganamo inzoga.
Benshi barabihevye iyo aba twari dufise amazi n'imiduga ibiza gutora inzoga ngaha. Ariko kubera kukwiye ngorane ibitoke bacaba bijyana ukabipakira ukabishora imoko. Ibindi navyo agasoko dufise bica biza kugugwa n'abantu bava mu manege. Umutumba wa manege n'ubucuruzi karangura ivyo bitoke kubegeye ibarabara uronka n'amazi nibo bacaba bigana.
Ingaruka z'ubukene bw'amazi ziraba inzitizi no mu bijyanye no gutanga indero uko bikwiye mu mashure. Uyu mwigisha wo kwishure shingiro Masha arabitwiganira.
Umwana ashora kuza gashika nka saa 2 n'inusu bamubaza ati wari hehe ati nari kuvoma. Newe haruri yavoma ugacuvuga ati ntakunde. Bijyanye n'indero biragoye kuko nko mu minsi yahera kwarigeze ari nko kuwa mbere babwira abana ati mbo turaba abana baje batoze. Ukabaraba. Wanamurungika muhira ati genduje woze ntagaruka kuko amazi atabaje ayakura kuko ari kure.
Ababyeyi barereye kuri rino shure shingiro rya Masha bafite impungenge ko abana babo bashobora kwasiga ubuzima.
Abana ngaha turibaza ko bazohava banaharira n'ishano. Umwana arashaka amazi ngaha kwishura akabura ye yakura akirukanga mu mihana cangwe mu masoko ayorora ibintu bibi byose bapfa kunwa banwe biziba bakahandorera ingwara. Umwana hari n'igihagwara bikarinda gusaba yuko barinda gusaba amazi mu mihana yo kumusuka ko kugira yorohegwe mu mutwe baronke ngene bamushikana kwa muganga.
Ntwaro bavuga ko mu migambi izorangurwa uyu mwaka harimo kwegereza amazi abanyagihugu bo muri komine Mugwi. Umuhanuzi wa musitaneri w'iyo komine ajeje Ntwaro n'imibano Salvatore niyo buhungiro avuga ko uwo mugambi bawutegekanirije imiliyoni zigera kuri 75. Aha tukamenyesha ko ubukene bw'amazi vyongeye buva no kutabungwabungwa neza kw'inyubako z'amazi. Niyo nkuru Jésus Marie ajejwe igisata kibungabunga izo nyubako muri komine Mugwi avuga ko ico gikorwa kitaborohera kuko bakoresha amafaranga avuye mu ntererano y'abanyagihugu.
Ico gikorwa rero ntabwo kitworohera kuko n'amafaranga dukoresha ava mu banyagihugu nyene. None rero abo banyagihugu mu gihe bataba bafise amazi kumubwira ngo riha igiciro kingana gutya a kugira ngo tubakorera amazi tuyabungabunge ntavyumva neza. Afuma avuga ati muyakore hanyuma turihe amazi tuyabona. Natwe rero tukaba tudafise ikigega twikorako kugira ngo dukore ya mazi.
Umutumba wa Masha, Gitohera na Manege niyo mitumba ikenya amazi kuruta iyindi muri komine Mugwi. Amakuru dukura mu bajeje Ntwaro avuga kandi ko nko mu kiri heze amezi abiri yaheze atani maryamazi rikorotse mu gisagara cha Mugwi. Mu ntara ya Cibitoke, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga kubijanye n'ibibazo vy'amazi, impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi bitatu ziba mu kambi nshasha ya Mulongwe iri mu karere ka Fizi mu ntara ya Kivu yepfo muri Republika Iharanira Demokarasiya ya Kongo zifuza ko ikibazo cy'amazi adahagije muri iyo nkambi cokemugwa kugira ngo birinde impunzi kuza zirasohoka ikambi zija kurondera amazi. Ni nkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo mu buseruko bwa Kongo.
Muri nkambi nshasha y'Umurongwe iri mu majyepfo y'umujyi wa Baraka, aho ni mu birometero birenga 50 n'inkambi yo mu Rusenda. Impunzi zibaye muri inkambi imaze igihe cy'amezi anifunguwe zivuga yuko zifite ubukene bw'amazi turuka ku mabomba make ndetse no kuba amazi yo muri inkambi atazira ku gihe. Ndi Mugwango Edmo n'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko yabwijwe rya Amerika ko babangamiwe no kutagira amazi ahagije kuko nayo bavoma atajya zira ku gihe.
Cyo kibazo cy'amazi twewe tugifise cyane rwose, ni kibazo duhwanye mbere cy'ingorane, ni kibazo cy'ingorane cyane. Kuva dushika mu minsi ya mbere ntitwaronka amazi neza, ariko tukaronka amasaha agiye naho nyene gushika runo munsi amazi kwemerwa kuva mu gatondo ku munsi. Ni ku munsi mu gatondo amasaha nk'abiri amazi hawo n'abakamira ko batayarose bakashaka biruka mu banyagihugu hepfo mu bakongomani kuja kuronera amazi. Ntaje ikibazo ho nyene akarorero narimaze indwi yose ntashira amazi ku mubiri aho nyene no kubirenga je nazinduse kuvoma baravuga ati none we waraye kurima je nagize ikibazo cyejo ndabura amazi ndabana n'umuntu nosaba amazi yo gushira ku birenge naro mu gatondo natowe n'umukenyezi umwe aravuga ati ubu mupapa banza mu mureke je mbanza kumuvomera banze kuronka amazi. Icyo kibazo cy'amazi rero kwenga cyaduhanze cyaguduhangaye.
Izi mpunzi zikomeza kugaragaza yuko kubera iki kibazo cy'amazi adahagije kiri muri inkambi y'Umurongwe kiri mu bituma impunzi zihitamo kujya gushakira amazi yo gukoresha mu mugezi wa Mutambara ndetse no ku kiyaga cya Tanganyika. Nubwo hari igihe izi mpunzi zifatirwa hanze y'inkambi zigafungwa kubera ziba zasohotse ari nta ruhusha zihawe.
Kugira abantu baronka amazi barindira kujya ku ruzi bitwa Mutambara nagwo ruri hafi y'ikilometero n'ibindi birenga kugira ushika n'amazi ngaha baguca inoti y'amajana indwi canke 800. Tanganyika nayo irahantu kure cyane Eyo nyene yoba iri hafi y'ibirometero bibiri kugira woba uduganya amazi udafite nk'akantu bitwa gakinga ngaha mu iyi nkambi ya Murongwe ntushobora kuronka amazi kuba boronka amazi.
Nukuvuga gusohoka inkambi ngaha nubwo bakirikare biratugora kuko dushobora kugenda wagera hijya ugahura n'abasirikare dufate n'umupolisi aca gufata kubaza ngo zana ibitambulisho twebwe nari kwero bikatugora kute umwanya wari wose nta kuntu umuntu yakwa mafisi gitambulisho kuko njo bakuza kucyaka umunsi gigerana n'uno munsi ayo sindo nkubuje wo kuguza na yamazi ro naja kuyaronda cyangwa naza kurondera utundi ngiye nabangiye aho hiyo bamfashe sindo nkuno nizigure ikintu bakora ni iki bavuga ati nga zana amafaranga utazanye tukushira mu gasho nanye amafaranga rero ntayo nayo gusuma nga ndahanga yahuje ngo ndayaro
Manirakiza Samuel ni impunzi yo muri inkambi y'Umurongwe azabishira mwe rya dese ko ryashira imbaraga muri iki kibazo cy'amazi kugira ngo bizabarinde kwandura indwara zituruka ku isuku rike yaje kutagira amazi.
Bosare kugira mutwongereza uburyo bw'amazi agwire kuko imyata amazi hari umwandu wa mwinshi tuburiyo dukoresha amasaha amazi twogesha amasahani ayo twoza abana twigayo twiyoga umwandu gaca ugwiyana gaca bidyo tuzanira ingaruka mbi ku mubiri wacu amagwara gaca agwire. Icyo twosaba rero kutubwiriza amazi
ku ruhande rw'ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi bukorera muri iyi nkambi buvuga yuko iki kibazo cy'amazi adahagije kiri muri iyi nkambi kigiye gushakirwa umuti. Tumenyeshe yuko iyi nkambi ishasha y'Umurongwe imaze amezi ane ifunguwe ikambitsemo impunzi zagiye ziva mu nkambi z'agateganyo za Mongemonge, Sange ndetse na Kavimvira. Pedase Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Imurongwe mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tujye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imwe mu migambi nyamukuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muri iki gihe mu gihugu cya Siriya, Amerika ihanganye n'ubwicanyi butagira uko buvugwa. Ibyo bitangazwa n'umuhanuzi wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo byerekeye umutekano w'igihugu, Lieutenant General H.R. McMaster, mu ijambo yashikirije ku nyubako y'ikibutso cy'ihonyabwoko ry'Abayahudi i Washington DC. Mu kiringo cy'imyaka 8, intwaro ya Perezida wa Siriya Bashar al-Assad yishe idatora, ifata abantu bunyamaswa, ibicisha inzara, ifata abapfasoni ku nguvu, yongera ikoresha ibigwanisho byicisha imyuka y'ubumara ku banyagihugu bayo. Iyo ntwaro yaragize ibitero ku bitaro n'amashure n'abanyasiriya batagira uko bangana. Abanyasiriya batagira uko bangana barahagaritswe, baranyuruzwa canke barazimangana. Muri icyo gihe Leta ya Kiisilamu yaranyuruje ifata bunyamaswa, irica yongera itoteza abari mu madini ari kurushi muri Siriya, yongera ikora amabi y'agahomera bunwa. Bivugwa ko abantu bagera ku 500,000 bapfuye kuva ingwana itanguye muri Siriya. Mu kwezi kwa kabiri konyine abasivile bagera ku 400,000 barapfuye. Intambara muri Siriya yatumye haba impunzi zirenga imiliyoni 5 mu gihe abantu barenga imiliyoni 6 bataye izabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zifata ingingo zigenewe gukingira abanyasiriya taco bagira gutsinda Leta ya Kiisilamu no gutuma abagize intwaro ya Perezida Assad babazwa mabi bakoze imbere y'ubutungane. Ubwa mbere na mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zifasha mu guha uburyo ugwego rwashyizeho n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe gutororokanya ibyaha byakorewe muri Siriya, cyane cyane ibyaha bityoza agateka ka muntu, no gutegura ibyemezo bishobora kuzokoreshwa mu gukwirikirana ibyaha byakorewe muri Siriya. Ubwa kabiri Amerika ifatanije n'impande bicuditse nk'inteko ziharanira demokrasi muri Siriya biriko bigwaniriza hamwe imigwi igira iterabwoba. Gurunani gwaratsinze Leta ya Kiisilamu muri iki gihe rukaba gwarahabuje ibice 100% by'ubutaka bwari mu minwe y'abagira iterabwoba ba Leta ya Kiisilamu muri Siriya na Iraq. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya gukurikirana abo bicanyi gushika Leta ya Kiisilamu itsinzwe burundu. Ubwa gatatu Amerika iri kitanga ifashanyo igenewe abanyagihugu irenga imiliyari 7 n'imiliyoni 600,000 y'amadolari agenewe gufasha abanyasiriya bari mu gihugu no hanze y'igihugu. Amerika kandi iri kikora kugira ikingira abasivili ataco bagira ibitero bikoresheje ibigwanisho vy'imyuka y'ubumara no gutuma Assad yishura ku ikoreshwa ry'ivyo bigwanisho bigayitse. Amerika ifatanije nabo bacuditse n'izindi mpande bikorana bizobandanya gushira habona ubunyamaswa bukogwa na Leta ya Siriya hamwe no gutsinda Leta ya Kiisilamu no gutanga ifashanyo igenewe abanyagihugu hamwe no gutuma ibitero by'ibigwanisho bikoresha imyuka y'ubumara bidasubira kuba. Amerika imenyesha ko Perezida Assad ategerezwa kubibazwa kandi ko atankeka azobibazwa.
Bijyari shambo y'intanga marara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Turabashimiye mwese mwaduteza amatwi, ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikoro mwari muri kumwe na Oyani Tangishaka, ndabashimiye cyane, ndabifuriza umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.